mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'ijwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku isi yose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hoy muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatatu isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe imiryango. Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko iciyumviro cyo gushyiraho uwo munsi mu 1993 cyari gishingiye yuko ahanini yashaka uburyo bwo kumvikanisha ibibazo bitandukanye byibasira imiryango ariko ntibivugwe. Muri ibyo bibazo harimo iby'ubutunzi mu miryango, kwiteza imbere umwese bwite iciwe nk'ugize umuryango kanaka biciye mu kuja ku ntebe y'ishure kuri bose no gutera agacumu ku bumwe mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango kububakanye. Ku ruhande rw'ishami rya ONU naho gita abapfasoni ONUFAM basanga iryo terambere n'ubutunzi mu miryango bidashoboka igihe cyose umupfasoni n'umwigeme batazoba barafata akazoza kabo mu minwe, haba mu kuminuza amashuri canke gukora ubuzi bubatuma batama bazera inze kwa shinga ntayi babo canke ku bavyeyi babo mu gihe batarubaka izabo. Ivyigwa bitandukanye birerekana ko ako kamo abigeme n'abapfasoni bariko barakitabira mu bihugu bitandukanye vya Afrika ku buryo n'imyaka yo kubaka iterayegera imbere ugeranije na kera, kuko babanza kwihatira kuvyigwa no kurondera ubuzi imbere yo kubaka izabo. Mu gihe abaganga bemeza ko hari imyaka ubundi umuntu atarakwiye kurenza atararonka ikibondo, ni mu gihe acifuza. Ivyigwa birerekana ko muri rusangi kubigeme batanu baminuje batatu muri bo ubu bubaka bari mu myaka ya 35 bivuye ko uko gushaka kwiteza imbere byumvikana ko ikibondo bakironka begereje 37. Mbega none burya ni yahe myaka myiza yo kurondoka yo kuronka ikibondo kuvyara, haba ku mwigeme canke ku mushinga ntahe? Koko iyo umwigeme ateje kwibaruka hari ikibazo bishobora gutera haba kuri we canke ku bibondo vyiwe. Utwo tubazo nitwo duca irya nino mu kiganiro muri isanga 13 mumenyereye ko gishimikira kukungene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Muganga twatumiriye ni muganga Gabriel Nahayo yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira muhimba zirondoka no gukurikirana abakenyezi b'ubyungenze. Dr Nahayo akaba arangura imirimo yiwe muri Clinique César iherereye mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Mwakoze kutwitaba muganga Gabriel Nahayo, ikaze muri isanga dusangira iki yako.
Murakoze cyane namwe mwakoze cyane kudutumira.
Ego, akabazo ka mbere by'ukuri hari imyaka myiza yo kwibaruka haba ku bapfasoni haba no kwashinga nta.
Ego, iyo myaka cyane cyane ku bapfasoni bavuga yuko ari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40. Mugabo rero no kubashinga ntahe iyo myaka irabaho, ariko hoho birashobora birakunda gushika imyaka iteye imbere nko gushika mu myaka 70 birashobora gukunda, ariko rero naho nyine bigenda bigabanuka. Ibyo bahera ko rero ku bantu b'abapfasoni nuko urabona nibo basama imbanyi bagaheza bagatunga umwana mu mbanyi yabo amezi 9 imbere y'uko asohoka. Iyo rero bariko barakura haba gusama imbanyi haba gutwara iyo mbanyi gushika aho umwana avuka byose birashobora gupfamwo ingorane. Akaricyo gituma kwa muganga bavuga yuko ibyiza ubishoboye iyo byara imbere yaho.
Hanyuma turi nko ku mufaso ni muvuze ati ni hagati y'imyaka 20 na 40 tukaba mu vyigwa bitandukanye biboneka ko ico bita menopause no kuvuga hamwe umuntu atakironka umwana biza nko myaka 45 ni kubera iki none iyo myaka iba myiza kandi menopause itaragira
yego menopause ni za ku myaka 45 mu bisanzwe umwaka uri hagati bavuga yuko umupasoni abatabishobora kubyara ni myaka 51 hanyuma rero impande y'iyo myaka hariho imyaka ihijya no hino bavuga bati gushika ngaha birashoboka nko gushika ku myaka 55 cyangwa gushika mu myaka 45 uhagatiye uwo mwaka wa 51 aho rero ni kuvuga yuko byitwa ko bidashoboka mu bisanzwe mu bintu byo kurondoka uvuze ngo ntibishoboka uri kuri henda kenshi tuvuga yuko bimeze nk'ibidashoboka kuko nta kidashoboka na kimwe
hanyuma
rero bavuga yuko nagomba mbandanye nisha kibazo mwarimu mwambagije
ego tugakwijambo
mvuga muti mbega ko umuntu aba none atarashikira iyo myaka ni kuki bavuga bati uyu muntu yobyara imbere umuntu yobyara imbere kubera urenganya imyaka 40 hari indwara nyinshi usanga zitanguye gufata abantu hari indwara z'ivumbuka ry'amaraso bita hypertension izi ndwara za diabete dusha ziba nyinshi basanga hariho n'ibindi bintu by'imigenzo yo kunywa inzoga kunywa itabi usanga byaduze cyane umuntu ageze muri iyo myaka mbere asamye imbanyi igahujana n'izo ndwara ugasanga biravuyemo ingorane kandi rero no mu gusama harabamo ingorane kubera imbuto z'ibintu biba zikimeze neza nk'uko zahora zimeze kera ugasanga ko havamo umwana adakomeye biragwira cyane kurusha iyo asamye imbanyi hakiri kare rero birashobora kuva yego umwana afise adafite ibikwiye bagisanga nk'inda ikivayo cyangwa ugasanga mbere umwana avutse adafite ibikwiye wasanga afite imitwe ibiri cyangwa atagira umutwe afite amaboko afitanye ibintu bimwe n'ibyo bayavuga ko bafite malformation no kuvuga ko bafite ubumuga ku mubiri bakivuka ubwo bumuga bavukana ku mubiri
murakoze cyane turaza kubigaruka ku izo ngaruka tuzijemo mu mizi ariko ndabona ari benshi bashaka kugira icyo babajije reka abari bo duha kanya wa mbere duse ku murongo wa telefoni Emmanuel Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika ego aho uherereye ni he
mu majyepfo y'u Rwanda Inyanza
nduga ku ijambo
bo n'ikibazo nashakaga kubaza nibaza jese kuba iyo nk'iyo myaka umuntu asatiriyemo bifitanye isano no kuba nk'umwana yavuka wenda ubona nk'ubwonko bwe budakora neza ugasanga nk'ingingo ze zifite ikibazo mbese ikibazo ni uko umuntu aba amubyaye nyine ari mu iyo myaka njye ndumva ako kabazo
urakoze cyane Emmanuel ubwire
nabyo nkaba nibaza ntese ko hari abantu ubona babyara ari abasore ubona bafite amaraso akiri mashya akiri mazima ukabona havutsemo nk'ibibazo nk'ibyo byo byaba byatewe n'iki
urakoze Emmanuel ubwire umunsi mwiza
ego murakoze
ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika hari mu Rwanda
yego yakoze cyane n'ikibazo kizwi kandi cyiza cyane uko tuba twavuze yuko umwana ashobora kuvuka atameze neza ko mbura afise ibihimba bimeze nabi cyangwa bidakora neza ko bishika ku muntu yabyaye afise iyo myaka ashobora ko bidashikira abandi birabashikira cyane n'ababyeyi bakiri bato cyane mbere n'imyaka n'imbere y'imyaka ya 20 murazi naho nyine mbere yuko batabihimiriza ko abantu bobyara batarakwiza imyaka 20 kubera usanga umubiri wabo utarakura naho nyine akatamo ingora ariko ibyo bice tujya twarimo n'umuntu rero abyaye akiri muto ibyo bintu birashobora kumushikira birashobora kumushikira ariko ibiharuro biduga uko imyaka iduze kubera imbuto afise ziba zimaze imyaka myinshi mu mubiri ugasanga hari ibintu byahindutse muri ya mpamba kamere biri mu mbuto ziwe ni ukuvuga rero ko ibiharuro biduga bikaba kenshi kurusha ariko n'iyabyaye hakiri kare birashoboka kurushika
murakoze cyane rwose turase na Asmani ku yundi murongo wa telefoni Asmani ikaze Asmani uratwumva Asmani turi kumwe
Ndabiri
Asmani urikura twumva
ndabumba
ego aho herere hama uduge kwijamba kabazo kawe canke interano kwa muganga Gabriel nahaye
akabazo je nari nfite kandi nari nfite jewe kwikiganiro cyane nabonye no kuvuga mugore kugira byare yaje mu mihango y'imyaka nk'itatu n'igice
hahe imyaka itatu n'igice ushatse kuvuga iki kwaje mu mihango haheze imyaka itatu n'igice
ni kuvuga nuko nabonye nyoganiro cyane handitse ngo mugihe uce bakuronka umwana ngo ginote abotanga ntuze ya nimero hama mu gatelefone cyo nashaka kubaza
ngira ushaka kuba wabi baza kabazo kawe twumve ko kajanye n'ivyo turimo
ikibazo nashaka kubaza iki cyo byo babivako ikintu byo babivako kugira ajyo mihango mwico giye kubera mbono mwanga abateba kubyaha
asimanura twihanganira kuko numva umengani wakurikiye ivyo turimo ntitwigeze tubwira intuzi y'abantu bateba kuja mu mihango kandi ngira ngo muganga arabicisha ko akwishure yihuta nta muntu ashobora kuja mu mihango inyuma y'imyaka itatu n'igice ngira ngo ari kuri bwa buryo bwo gutandukanya imvyaro muganga
yego nibaza yuko ikibazo asimana afise ari ikibazo cy'uko umupfasoni aba yateze kugusama icyo nacyo ni ikibazo kibiterwa n'ibintu bitari bike yegereye muganga bamurabira igituma uwo mupfasoni we yateze gusubira mu mihango no mu gusaba
yego asimani uratahukiwe inyishu ronse
ndatahukiwe
urakoze cyane
namwe muragize neza
kugira umunsi mwiza none gamuga muganga kuri bimwe mwatubwira by'igituma ico kibondo ciwa kironse muri ya myaka imaze kurenga 40 haba ingorane mwatubwiye nk'indwara zitandukanye muratubwira kandi nk'ingene abandi usanga bafata ivyo kunywa ututabi canke iki hanyuma kuri yo nawe udasanga afise indwara ntanwe iyo inzonzoga nyinshi hari kibazo agira
oya so kuvuga yoga yuko abandi bose abantu bose bagira ikibazo ni kuvuga gusa yuko harimo abantu benshi bagira ikibazo kurusha iba byari hakiri kare kuko ibyo nibyo kwa muganga tuvuga nta muntu avuga yuko abantu bose babyaye bagiye bakwiza imyaka 40 cyangwa bayirengeje bateze kugira ingorane ariko n'ababyara bafite 50 ugasanga basaye umwana akomeye mugabo rero ibyo bibagake kurusha iyo umuntu abyaye hakiri kare kandi izo nda zitera ingorane nekurusha iyo umuntu azayafite
yego murakoze cyane sibumana nawe turi kumwe uhererehe sibumana
bo je nagomba kubaza none ikibazo nari nashaka kubaza ni ikibazo kivuga ati none mu gihe uba ufite imyaka 20 wowe wemerewe kuba wabyara
kuba wemerewe kwemererwa ushatse kuvuga mu mategeko ntituri mu vy'amategeko no munsi ariko sibomana turi ahubwo mu vyerekeye umubiri w'umuntu kugenda urakora mu myaka itandukanye muganga yavuze yuko bari munsi y'imyaka 20 akenshi usanga iyo bibarutse kuri iyo myaka bitabagendekera neza urakoze ugira umunsi mwiza yego ugira umunsi mwiza yego muganga imisemburo ari byo twita ama hormone ku bapfasoni ahanini agenda aragabanuka uko imyaka igenda iratera imbere muducire ku masonga y'ivyo bari nkiya
yego iragabanuka kubera ama hormone si yose agenda aragabanuka ari agenda araduga kubera umupfasoni dufashe ama hormone araba ingene umubiri we ukora mu bihimba by'irondoka hariho ibiva mu mutwe biza gukoresha tujya duhimba tw'umubiri dukora imbuto muri mu nda hepfo hanyuma utwo duhimba tw'umubiri turi mu nda natwo tujya dukora imbuto ziva mu mwana tukaba turimo uduce twinshi tuheza tugakura tukaba urubuto ruva mu mwana utwo duce iyo umuntu akivuka yageze kuvuka aba afise ibihimba 800 hanyuma rero amaze kugera mu bigero akajya harasha kamwe kavamo urubuto rushobora kuva mu mwana muri adisi nyinshi ziko zitava mu mwana iyo rero ariko aregereza hajya ihagarara cyo kuvuga yuko izo mbuto zose ziba zarakoze ziraheza ugasanga zatitutse zigikimeze neza kubera zimaze iminsi myinshi uko gukituka rero kugutuma zitangura kujya zirakora nabi kuko ukora neza ni rumwe ku kwezi haja umuze ama hormone mu fasa n'abafisi akoresha umubiri wiwe ukwezi kose akogwa n'urubuto rumwe kuko izindi zibazirindiriye yuko zishikirwa nazo hariho rero zidashikirwa ugasanga ziriko zirapfa kubera zabaye nabi nka kurya nk'ikintu umuntu atari funguye hakiri kare usanga kiriko kiononekara yego muri icyo gihe rero nica zitangura gukora umuti arajya amahormone make ngeyi ugasanga rero uko zigabanuka niko mu mutwe kubera mu mutwe ntihamenya yuko ziriko ziragabanuka aho hagira hati ziriko birakora nabi reka ahubwo turushirizeho gusaba iyo mu mutwe bijya kurondera yuko hariya pfo mu nda byakora neza bica biduga ibyo bituma navuze ntihari biduga hakaba n'ibimanuka bimanuka rero bikora nabi rero ntibigeze biri hariya pfo mu mavere hajya bita mu mavere hazi imbuto z'abafashane usanga ziriko zirata aka igihe ugasigaje zitangura guhuza zirakora nabi zigakora urubuto rimwe rimwe ahandi ntirushe rugapfira mu nzira ugasanga mbere na hormone zikora n'inkeyi zigasha zigabanuka rero umuntu abitinye arabona yuko umuntu aba ariko aregereza bijya byo guca
none ga muganga nk'iyo ico gihe ivyo biriko biraba urubuto ntirushe canke rugapfira mu nzira umufasa ni hari ibimenyetso agira muri we haba kuvyerekana amagara yiwe akumva ati ndababara mu nda canke bigenda gutara aravyumvamo
aramara iminsi atana kimwe yumva atana kimwe kiba ariko bimaze gukomera bikaba byinshi no kuvuga ko na bebe hari aho ruhira mu nzira cyangwa ntirushe nibwo bigera iyo rusha ngo rusohoke mugabo rimwe rimwe ukazibona rumwe rurashoboye gukura rugashika iyo rusha hanyuma rugaheza rukavamwo rugashobora no kuvamwo umwana nicyo bituma mbere y'umuntu ariko arakura umusama bica bigorana kubera uko kwezi kuje ntashobora kuronka urubuto rw'umusatsi ariko rimwe rimwe ruraboneka rimwe rimwe rikuze rugashobora kuvamwo urubuto ruhiye rero nibyo bisigura yuko izo mbuto zimeze nabi zikora hormone nk'iyi
yego turafise Innocent ku yindi murongo wa telefone Innocent nawe wikaze
murakoze cyane
uherereye
merereye i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
nakabazo canke intererano kuri muganga Gabriel Nahaye
murakoze kandi mbanje kuramutsa n'umutumirwa
arabumva
ndabaramukije cyane
murakoze nari mfite ikibazo none ko umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 15 w'umukobwa ashobora kubyara wenda akiri mutoya hari ingaruka yaba afite mbese mu myaka iri imbere ku buryo hari ikibazo yazagira mbese cyaba giturutse kuba yaba abyaye akiri mutoya ese hakugwa iki kugira ngo wenda abe yakwirinda izo ngaruka kuko hari abana benshi babyara bakiri batoya ariko ugasanga ntibakurikiranwe ku buryo wenda izo ngaruka babona uko bazirinda murakoze
cyane Innocent ngira umunsi mwiza
yego kuri twese
yego muganga muri musaka bazoka Innocent mu Rwanda
yego nabyumvise yego yabajije ati mbega umuntu abyaye akiri mutoyi ingorane agira n'izi nyinshi yego ingorane agira ziba zivuye muri icyo gihe nyine urumva arashobora gupfa ubwa mbere hoho umwana wiwe arashobora gupfira mu nda arashobora kugira bijya by'ivumbu kajya amaraso kurusha abandi birashobora kumugora kubyara kubera amagufa aba atarakomera n'inzira umwana acamwo ngo ikwire arashobora ntukononekara mu kubyara ugasanga ibyimba birondoka biramerewe nabi bumva muri ivyo navuze rero ibishobora kuba akifise iyo yakuze n'ivyo biravuye yuko aba yononekara nk'ibyimba birondoka cyane kumbura ugasanga bategereje kumubaga kugira byare kubera inzira y'umwana itabonetse itarakwira ibyo n'ibintu bishobora kumukurikirana n'iyakuze ugasanga arashabifise ariko rero ibyo ntibibuza yuko abana bamwe bamwe nawe bataba bishaka cyangwa n'ababyeyi batabishaka usanga babyara ndabica nibaza ko ari kimwe kibazo ari muri iki kiganiro
kitame kino kiganiro hama kubyerekeye naho iyo misembutsa ariyo ma hormone uvyayi hakiri kare wewe hari ico biheza bikazo hindura mu kazoza
cyo ntacho ntacho byonona na gatoyi
yego
kuko bijya sibintu biva kiriye kugene wabayeho ibintu biva kugene umubiri wawe watigwe kugatera
murakoze cyane
twese ne murazi yuko hari abantu amazi ko hari abantu basaza kare akaba n'abasaza ke
ibyo
byo byose birashobora guhinduka bavye ku muntu ku muntu nico gituma arabuze mbere na bijya byuko umuntu aca ari ufani kuba ku myaka 45 gushaka kuri 55 ariko benshi bakaba ku mwaka wa 51 umva rero nibintu bifatinya ari mike myaka 10 bikawe bigaze bigahinduka ku muntu ku muntu bivuye ku mubiri wiwe ingene ateguwe mugabo ntibiva ku kwine yabayeho uretse yuko ibintu bimwe bimwe nk'iyo umubiri wabononye na bijya byayo umutwe amasabi n'iki kira kona ni ndutso sawu ikononekara kufu kaza ari kononekara ugasanga mbere ucyuja mu bushikaje uca hakirikare byari kumara yindi myaka
murakoze cyane gose Ernesto nawe we turi kumwe ku murongo wa telefone kaze dusangira ikiyago
ego murakoze cyane
aho uherereye ha muduge ku ijambo
ego sindi ko no sura mu mitondo
ne twavuze ku Ernesto ego
hama kuri cyo bibazo numva muri ko mubaza no kuri ndabona muri rusange birahangayikishije birahangayikishije abantu benshi cyane cyane nko mu gihugu cyacu ndimwo aha mu Burundi ndabirase abana bari kubabyara bakiri bato cyane ari abanyeshuri basanga umwana w'imyaka 13-14 karatwaje arabyaye kandi ugasanga agiye kubyara mu muryango iwabo atakubifashe kandi uko biri bugende hari n'igihe bishika bakanamwirukana mu muryango ugasanga agiye kubaho nabi kuko rero hatuye izo ngaruka zo kwiruka mu muryango cyangwa gutukwa n'imwe mu muryango cyangwa kwirirwa n'umuryango nawe niwe n'ubwiwe arashobora kugira ingorane z'amagara mu byo dukurikiranira hasi cyane hagira izo ngorane ugasanga umwana aramubyaye arakomeye arabaye umugabo ugasanga umwana abaye hari mubi mu buzima bubi mu buzima bw'ubukene nyine mu buzima bw'umuntu nyine atagira ikimukurikirana ariko jewe ubwanje simbona icyokorwa sinzi gusa ibiganiro tuba twumviriza ni byose twabona ku izi mbuga zacu zanyu zacu ariko za Facebook n'izindi mbuga turabona impanuro nyinshi tuzubwira ko ariko izo mpanuro ndabona nta kinini zifasha ahubwo gusa impano rusange zimwe zimwe tuzikora ariko mu rwanda ari gake ariko mwufasha kugira ngo muze muratubwira byinshi ku bijyanye n'ibi bintu by'irondo mugahanura cyane cyane abantu b'abana bakamenya ibyimbo byo kubyara n'ibirungo byo kutabyara
murakoze cyane rwose urakoze Nestor ego tuzokomeza ku ikiganiro muri sanga n'isese ya gatatu dushimikira ku kuzerekeye amagara yacu kandi turashimye cyane gose muganga Gabriel nahayo turi kumwe atwihebera kenshi none umunsi yarasimuguye mugara bwati reka mfata aka kanya nze tuyage nabo banyagihugu nishwe kutubazo twabo dutandukanye none hama kandi kabazuga muganga nko muri bino bihugu biteye imbere hari habavuga ati ndiko ndaja mu buzi butandukanye ndumwigeme ayo magi yanje hako azodarapfa ubusa uko imyaka yigiye imbere reka mpitemo kuyabikisha hama nina yakenera mzinda ya tori ivyo vyo iyo umuntu abikije magi akagaruka bakamushiramwo muradusigura ingene bikora hama mutubwire nimba uyo mwana aza kuvuka nawe atakibaza aza kugira
yego ndabizi ko bikorwa hariho naho babikora mbere kubera umuntu arwaye indwara bagakenera kumuha imiti cyangwa kumuha iby'amishwarara nk'iyo arwaye amakanseri ugasanga imbuto bateza kuzibika kugira ngo ziboneke kubera murazi yuko bijya bigize cyangwa bamuha imiti ikomeye izo mbuto ziwe zica zihera cyangwa zikagenda ndazi rero yuko n'abandi hari abazibika basigaye inzozi zikoresha niyo nakenera kwibaruka ibyo rero birafasha yuko imbuto aba zifite kuko nababare yuko abandi iyo bazikwije mu mubiri hari aho bashika igihe ugasanga izo mbuto zononekaye bace babifata rero hakiri kare bakazibika ahantu zononeka mu bintu bikanyisha ziguma uko zari zimeze kwa kundi uwo muntu rero icyaba yungutse ni ukuronka urubuto rumeze neza cyane rumeze nk'uko rwari rumeze afite imyaka 25 kuri imyaka 25 naho twavuze kuva mu 20 imyaka 25 niyo myaka myiza ya mbere yo kwibaruka.
Yego.
Bahashije rugo rwose bakarubika icyo gihe rugo marumeze neza. Agahinda rero baronse umukase ni baronse umugabo kubera hariho nabazibika uko bagira basize ubu ngomba kubandi beraho kunkora akazi kanje. Hanyuma niyo naronga umugabo cyangwa nkaronga uwo duhuza dushobora kubyarana umwana ndoheza ndafata icyo cyumviro ndabikora. Iyo rero barahita bagasubira bagasha kurondera rwa rubuto aho barushinguye bagashyira hamwe n'imbuto z'umugabo nka kujya bagirira ku bantu bigora kwibaruka bagashya baronka irigi riri mu mwana bagahita bakabisubiza mu bitereko kujya nyine bagira ku bandi hanyuma rigakura. Urumva rero hasigaye ingorane ni uko usanga umubiri wiwe nawo utagumye umeze nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 25 ari byahindutse waruye nko bw'imitsi ifara amaraso mu gitereko umubiri wiwe iyo n'ubumeze amagara yiwe nyemeye gusa muri rusange aba yarahindutse. Ariko rero ibyerekeye urubuto urubuto ruba rumeze neza kandi umwana amuronka ameze neza aba hasigaye yuko abaganga bacunga amagara yiwe uko ameze kugira ntagire ingorane nabwo yuko umuntu akura ariko ingorane zishobora kuboneka ariko rero ziboneka isi yose.
Hanyuma ayo magi uko amara y'umwanya munini abitswe kuko ashobora kuvuga ati nkumbure jewe nimba nifite imyaka 25 reka ndayabike nze ndayatore ngeze kuri 35 cyangwa 30 ubwo uko ateba yo ubwo uko ateba siko ataka noveraga muganga
oya ntiyo none karakuba yabika ahantu watonone na gato.
Hamubwo buhinga burahari mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi no mu Rwanda.
Oya mu Burundi ntibirashika ibihugu biteye imbere rwose mu bintu by'ubuvuzi niho usanga bayishyize kuko bisaba yuko hariho nk'ikintu gitoyi umuntu yiyumviriye ugarutse mu Burundi ari kubona cyangwa muri ibihugu bindi kino nawe nyine birashika
no muri
Afurika kenshi yose birashika kubona yuko umuyagankuba ucika ngira ngo namwebwe muri iyo muramaze kubona yuko umuyagankuba ucika gake cyane uzanga utaka ibyiyumvira no kubyiyumvira
ndumva
rero ubise nk'ayo mari ahantu umuyagankuba ugacika cyabiye ingorane. Nibyo rero twebwe byo tugora rwose uretse yuko n'izo mashini umuntu ashyira ahantu ntaje subire no kujya no kuraba akazoraba kubera nyine aje kurondera mu bubiri kubikura ndumva twebwe ubwo buhinga bwo tugora ubu kandi ntibwo kugora kubera ubuzi buhinga mu mutwe iwawe kugora kubera muri rusange mu gihugu wowe udashobora kubigira kubera nturonka abandi bagufasha kubitora
nturonka
uzibika kubazi nka ahantu zihameze nko muri banki bakujya babika muri kose nyine ukabika ugasanga barabitse ibintu muri ndibati ibiri na tanu ubu ndakuraba biguma ngaha twebwe ntibishobora gushoboka kuba ariko ubuhinga bwo kubikoresha n'imboga hajya bazitora bagasha bazikoresha ubwo birashoboka nko mu Rwanda bwaratanguye kandi no mu Burundi nibaza ko mu minsi itatu bizatangira.
Murakoze cyane, turaza kugaruka kuri ibyo by'ayo magi. Mugabo tanze twakire abandi duse ku murongo. Beti ikaze.
Murakoze.
Uherehe ga Beti?
Kimba ni
muyinga. Urakoze cyane ko uri umupfasoni. Turagiye byo turashaka pfasoni mu kiganiro kandi na Adeline turamufite nawe ugume ku murongo ntunze kugenda. Beti, akabazo kawe kuri muganga.
Akabazo.
Yego.
Akabazo. Unako umwana wanje. Arakwai. Afite indwara yakwai yo mu nda nawe yarashe gukira namuhaye imiti igira. Izi rero isumwumva agumakirwa mu cyane.
Ni umwana wa waronse ufite imyaka ingahe? Kuko uno munsi turiko turavuga ku byerekeye kuronka abana umuntu afite imyaka yigira imbere.
Narumurose mfise ben mfise imyaka 20.
Ukibaza ko byaba bifitanye isano niyo myaka wamuronkeyeko cane? Ukibaza ko ari isano byaba bifitaniye niyo myaka wamuronkeyeko? Guma kumuro uti kuko
ati kuko iminsi namubyari yose nyene yari mwavuze yuko umwana agira ingorane ugize umubyaye harembye. Yewe nanjye urumva byarashyize nyene harashya ko iminsi itari
mike. Beti, mu kuvuga iminsi yarenze twashatse kuvuga imyaka yegeye imbere. ariko reka ko muganga turi kumwe ku murongo agira kajambo akubariye muganga uraza kutwihangana rero tubaze tugaruka ko mu Burundi murazi ko FM zacu bazitwambuye ntibarazi tusubiza hari utubazo tugaruka rimwe na rimwe reka tukugumane ku murongo beti muganga agira kajambo akubwiye
Niko ndibaza yuko ibi avuga yuko hashimisha umwana karavuka ari bya imbanu birenza ku iminsi ugasanga mbere hari aho bavuga ko yarengeje iminsi itayirengeje ko kubera atabaye azi aho yabisamiye mugabo birashoboka ko arenga ku iminsi akarinda ko nk'amayinga abiri rero nta na kimwe bigira bituma ku mwana ntabiri ingorane iby'uwo mwana wa beti agira acibwamwo kesho nanga biva ku micafu ushikira umwana cyane cyane nk'itangwe kwa buro gasana ari ibintu by'indoro asungura cyangwa asanga umuntu yamugaburiye ari ibintu yamugaburiye biri yari yagiye kwa muganga ahamwegereye arashobora kumuha impanuro kamubwira ingene yabigenza mbere kamuba kamuvura kuko imiti ivura ibyo kenshi sijya miti abantu bakunda kugura iyo bobo bibajije ibyo umuntu arwaye bamuhaye ibyo akashanka yamuhaye ibirya by'amasiyosike ngo umwana ashakire kuko si yemwe ngorane ntibaye ingorane nyinshi aragenda rero bamuhaye yegereye muganga azo bari hasi abaze kubivura azo bivura kandi ndahitatanteka
yego beti watomokewe
nabyombi
urakoze cyane ugira umunsi mwiza muhinga kandi uzoruturungira agatelefone kawe tuguhamagare mu biganiro bitandukanye
Ego
muganga murakoze cyane ku muco muhaye beti naho twumva ibyo yavuze bitari bijanye cyane n'ibyo turiko turavuga ariko ijwi rya Amerika turashaka ko abapasoni baza bararonkye ijambo cyo gituma niyo batubajije dufise umuganga ashobora kwishura ikibazo cyacu cyo cyose duca tumuhakanya kabishura Adeline nawe wikadze
Ego murakoze
uherereye
ngende mu gihugu cya Mozambique
Mozambique haravugwa make
Mozambique na mahoro gusari news za ya mazi n'uruhuhusi n'ibigwara nyene biguma vyaduka makorera malaria ibintu yenizi
biracakomeje
biracakomeje ubure n'ingwara za ciye zivyuka kubera ubucafu uva muri ayo mazi biki ni ibintu nyene bitameze neza
nuko rero twagutumiriye muganga Gabriel Nahaye ariko arasubiza ibibazo kuvyerekeye kuronka umwana ku myaka yegeye imbere yadusiguriye ko yegeye imbere ari hejuru ya 40 duga ku ijambo
Sawa, jere nitu sinyaka 39 Meruka kuibaru kumana Aliko lena lagi vituroza vite ugova Kuva mjaru wa mwana na kumye mpa maraso meshi Kubudyo makuwa kupangu manonda nonda Ndandivu zangamli Mozambike vira nga Vantisha umaradio vangiri viki Joso la vizi njeni zaba mamukunu Aba jenekoroge wa guma vita aba gore Narababaye cyane ebana ndamerwa nabi gusa maraso biranka kabisa ndaje barambaza warakoze planning ndabwira narayikoze ariko subu nari nkiri mu Burundi Jara naniranye mu buryo bwo kwa muganga n'ukuri ntabakubesha doktora bari karanyumva jara naniranye bansuzuma barabakono basise kansere yo mu gitereko barabura Jyo ndamerwa nabi nyine ndonda ndagera ku munota wa nyuma kabisa baganga aravuga ati turananiwe n'ikibazo cyawe ariko imiti naguma nkwasa wapi biranga barankurikiranye vraiment ntibacitse intege barankurikiranye ariko birabananira munyuma nangire bamaze kunsezerera naragumye muhira abantu babene gihugu bino nyene bavuga ati ibi bintu ari gihe no mu mico ngaha biba ku bagore bo ngaha kwa muganga bikabananira nsamfata umunsi w'ikirundi wiki gihugu nyene n'imiti y'ikirundi n'imiti y'iki gihugu cya Mozambique nyene yo mu isambi imiti ndawufashindwi uwo muti n'ukuri ntakubesha naci amaraso yaciye ahagarara Jene ndavuga none gaheme byari biki musari ikintu cyambuye mu igikoko
igikoko gisa gute ga
igikoko cera kintu cera ntazi cyaricyo kinyogomba nyene kintu kinini maze gufata uwo muti w'ikirundi ngira nico cyangwa munda kuko naguma amaraso yaguma ava menshi n'isi yose namana cotex nari mbabaye cyane vraiment nize nagomba muganga mfashe ambarire kuko bisubiye gushika ukuntu no kwifata sino kwizera cyane iyo miti y'ikirundi sishobora kuyizera cyane kuko abaganga bariho abadokiteri bariho abaspecialiste bariho ariko ku bwa kino gihugu vraiment zibintu zyo kwa muganga ingwara yanje ndaho kwa muganga yarananiranye
urakoze cyane
ikibazo cyanje nari nsi
ego Adeline ugume ku murongo kumbure muganga akwishure hama ngira ego muganga ijambo ni kwanyu
ego biragoye kwishura ikibazo mwe n'iso
ego
umuntu aba ariko arasigura ngene yagwaye wewe utamubonye utazi aho yivuje ariho kubera joko ndabyumva ategeza kuba ari ikimanyo cha singo vyitashika imunda hanyuma akaheza akaguma aribwa kongera akaguma ava maraso mu nyuma kigaheze kikabaye kuko nta kindi si kimwe cy'igikoko ni kimanyo cy'ingo vyitavuye cyavuga ko kigomba kwera ngo ndabyumva nari ndari natanga kubyumvira ariko yavuga ngene byagenze ibintu gusa byo tangaza akaba ari nacyo gitsina mbere navuga ni kuvuga ibintu utabonye utazi no kwivuga yero yo kujya ari byo ningene ahantu hari abaganga bajya babyaza bakurikira abafasoni batashobora kwiyumvira icyo kiyo nibaza yuko ashobora kuba ari nk'ibintu biva ku ngorane z'ururimi cyangwa ugasanga yagiye ku ivuriro ritoyi ahantu usanga badafite ubwo bumenyi cyangwa badafite ibyuma byo gupima mbere kuko nagiye urumva tutari kumwe ni natanga kwiyumvira ko byari ibyo yuko hariho ikintu cyasigaye mu nda kuko ibyo biraba birashika kenshi ugasanga ingovyi umubyeyi yabyaye hariho igice gisigayeyo ibyo rero nta na gatoyi bihere nta sano bifite na gatoyi n'imyaka yiwe mirongo itatu n'icyenda nk'uko yabivuze ntacyo bihuriye ko na gatoyi ni ibintu bishika naho umuntu aba abyaye akiri muto n'aba akuze nicyo kimwe nacyo gituma mbere umuntu ahejeje kwakira umubyeyi ateza gusuzuma yuko ingovyi yavuyeyo yose
yego Adeline urasobanukiwe
si ndabumva
urasobanukiwe n'inyinshi umuganga aguhaye
ahubwo rero ndabitoye byo barije kubera mu kwibaruka jewe naragize ikibazo nariye epfo nyine reka ndabivuge kuko byarambaye ko
yego kandi
naragize ikibazo ndatabuka baranshona indani bavuga ngo koro yanjye yatabutse urumva narabyaye neza ariko naragize ikibazo baranshona vraiment ndamara iminsi nyine ndi mu bitaro cyangwa umubyeyi yibaruka agacata oya narabyaye neza sandaguma nk'indwi ziri mu bitaro kuko baranshonye baravuga ati koro y'uyu mumama yagize ikibazo bishobora gushika rero ko iyo ngovyi vraiment ndabyemeye n'ibyo yoba hari ikintu cyasigaye indani hama nanjye nzanira ingaruka kubera kandi abaganga urabizi bose si bose bagenda basumbasumbana izo ndabizi kandi ndabyizeye bagenda basumbasumbana yego bananyitaye ariko ikibazo cyo kugira bansuzume bagira iki ibyo ntibanabyibaza ko ingovyi yoba yanasigaye mu nda ahubwo rero icyo kintu cyakorotse ingovyi vraiment yakorotse yari yasigaye mu nda ndabyemeye ibyo
urakoze cyane Adeline urumva rero ko ataho bisaniye n'imyaka wibarukiye kwego urakoze cyane muri Mozambique abafaso ni baho turabakeneye cyane muzuze mwitabire ibibazo byacu ibiganiro byacu
nagushimiye rwose na mwebwe mwese ndabakengurukiye kubona mwanyitayeho mukanyumviriza murakoze cyane
urakoze cyane rwose Adeline ugira umunsi mwiza muri Mozambique
hanyuma Adeline uravuze uti mbega usubiyeyo byogenda gute usubiyeyo no kugenda kwivuza nyine ukabyarira mu ivuriro kandi izoje mu ivuriro rikomeye kurumva yuko n'ibitegemeye n'ubwinjiro
bw'ibitegeko
yego kugwinjira kw'igitereko rwakomeretse urashobora kugira ingorane zisumba zijya ugasanga mbere bisabwe yuko bagira bijya bya sezariye n'umwana w'umwana bamucisha hejuru mu rubavu
mbega
ugira kontrole vuba ndogenda sibirane nabo ndababaze numve
mbega Adeline nimba
cyane mu gitereko ndiko ndumva ububabare vraiment guma numva ububabare mu gitereko amusi umukondo nguma numva ububabare ntazi kandi ko ndajya mu maregre muri no minsi arakama akaguma haza utundi duke tuguma tujojota
urumva ko muganga akubwiye ko kwituraho wari warituriye bakakuraba
ego
hama nimba atari banga haheze igihe kingana gutronse ico kibondo
umwana amaze umwaka n'amezi ane
urakoze cyane ndaza kugaruka ukabaza mbaza muganga ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze kunyumviriza
ego okelo ikaze na wewe
okay
ego ahuherere hamuduge ku ijambo
ndi mu majyaruguru ya Uganda district ya Pade akabazo narifite nasha kubaza ese kubera icya kesi aba cyane cyane abategarugori ntago bajya bizera imiti ya kizungu cyane mu gihe cyo kubyara kubera ko akesi ndabivuga mu gace ndimo cyangwa ntuye akesi usanga abagore benshi iyo bagiye kubyara ntago babyarira kwa muganga ntago bitabiri byo kubyarira kwa muganga hariho bamwe twigeze kuganiraho bambwira ko impamvu batajya bihutira kubyarira kwa muganga ngo imiti yabo irabarwaza cyane ntago bayizera ahubwo ugasanga bariyahirira ibya gakondo bakaba bati adufasha cyane kuruta ibya kizungu ndagira ngo dokita abashe kuba wenda yaduha isiguro ese kubera icyo akenshi abantu bizera imiti ya gakondo kuruta iya kizungu murakoze cyane
okero ariko urumva ko ibyo ugiyemo atari ibyo twari turimo mu kiganiro twebwe twari mu byo kuronka umwana ku myaka ibyo ubajije ntibijanye n'ikiganiro twari turimo twari mu byo kuronka umwana ku myaka yegeye imbere kombure tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo ariyo miti y'ikirundi canke ikinyarwanda
kubera ko byose byarifatanyije n'ibijyanye na heve nagira ngo umashe kuba amasobanurira wenda
muganga ntiyabyemera arakubwira gatonya reka tubanze dufate uyu ndari ku murongo wa telefone ubwo uri mu munsi mwiza muri uganda okelo
murakoze vese vanega
yego anosiyata ikaze na wewe
sabe
ikaze ku ijuru rya amerika anosiyata uratwumva
yego ndabumva
yego aho uherereye hama akabazo kawe canke uhererana
sabe
ni uherereye he
nterereye mu Burundi Bujumbura
nakabazo canke n'intererano
nakabazo
duga ku ijambo hama mugari mbere ko uduga ku ijambo gano si hata turi muri haut-parleur
ndi cyenyine mu cyumba nta utavyumva
oya ntaco tuvuga ko itelefone yawe iri muri haut-parleur kuko amajora tugaruka ko cyane
telefone yanjye ntiyumvikana neza ntashize muri hofarare
oke ntacyo nta kundi reka twihangane ubaza kukabaza
yego none ko mwavuze ngo iyo mba ari iyo umukobwa atwaye inda hari afite imyaka mike sindabyibuka neza gusa hari kuri facebook ntuna bisomye nashaka muntu isiguro ikwiriye ndayimenye neza
umenye neza ikiganiro cyata
menye ukonye ushobora guteba kuronka umwana cyanke bivanye ningira n'ubuzima umuntu aba ari n'isinzi igice bivako
reka dusabe imbabazi muganga mu Burundi nta FM dufise hariho abadufatira hagati mwumubwira muri make insiguro mwari mwaduhaye mu ntango z'ikiganiro
Oya
muri twe ko kugira muganga muri rusange ushaka kumenya ingaruka zihaba igihe umuntu yibarutse yakeze
yego
reka muganga kwishura
afite imyaka myinshi nyimba afite imyaka myinshi imyaka myinshi
yego
twari twavuze yuko ingaruka ya mbere ni uko umuntu ashobora kwifuza kwibaruka bikanka kubera imbuto ziwe usanga ziriko zironekara iyo ni ingaruka ya mbere hanyuma ikindi gishoboka ni uko usanga agira ingorane zivuye ku ivunduka ry'amaraso ugasanga afite birya bya hipertansiyo cyangwa ugasanga bijyanye na birya bya diyabete bijya kugira igisukari hanyuma ikindi cya gatatu nuko uwo mwana ashobora gusanga afite ingorane basanga asamye abyaye umwana adakwije ibihimba bimeze neza ugasanga uwo mwana ntameze neza rwose ahanini ni ibyo byo twari twavuze
yego murakoze cyane muganga Nosate twamutakaje kuko na telefone we yari imeze nabi murumva ko byari ko birica ikiganiro ariko hari turamwemereye ko tuza kumurondera tukamurungikira ikiganiro cyose akongera gusubira kucumva gikwiye n'abanywanyi bacu bari mu Burundi nashi atubwira ko bibagora gukurikira ibiganiro bivanye n'uko FM zacu zidakora mu gihugu cy'u Burundi muganga tugaruke gato ku kantu mwari muhejeje kuvuga mu kanya turiko turakira Anosiate atubwira
turi akira Deline muri Mozambique yatubwiye ati yibarutse umwana ku myaka 39 mu nyuma naho uyu mwana wakafise umwaka umwe n'amezi 4 ariko namubwiye ko niyashaka gusubira yo ja kuri abaganga mbega nk'uyu ko yaronse umwana ku myaka 39 canke abandi babaronka bari muri myaka 38 begereza baje muri iyo myaka mavuze ko ishobora kubamwo ibibazo murahanura iki ubundi bararindira ya myaka 2 bavuga ati vyiza wotandukanye abana bafise imyaka 2 canke bo kwihutira guca bavyara ubwo nyene uwa kabiri mugihe bamukeneye kugira ngo babiruke niyo myaka
ntabwo humiriza tugira yuko umuntu anyarutse cyane icyo tuba tuzi gusa ni uko izo mbanyi zisamuha umuntu akuze ziba zirimo ingorane kurusha umuntu araheza akazikurikira kurusha izindi kubera aba afite ibintu yikeka ko bishobora kuzibangamira cyangwa kubangamira umubyeyi cyangwa bikabangamira umwana icyo uhindura rero ni inyigisho riba rikanuye kurusha kuri abo bantu mugabo ntitubabuza kandi turabakira nabo bafite imyaka 44 n'itanu 48 turamwakira tukaje tukamukurikira ihinduka ni ingene bakurikira n'ahandi mbanyi zigenda nk'uko yasubiza kugenda
Niko ubundi kenda nko ategeza kugenda hama kuvyerekana ico tubanda kimaze kuboneka muri iyo myaka yagiye imbere umva umwana yabonetse kandi umuntu yagize amahigwe yabonetse neza atakibazo muvyerekeye kurera umwana kumufungurira ya mabereberi araba akiboneka uko yaboneka nko ku mwana w'imyaka 20 canke navyo biri muza mubigabanuka amabereberi araba makenya kuri imisemburo yowe yagabanutse ugasanga umwana
yego araboneka neza mbere nibaza yuko abo bavyeyi bakuze usanga iyo baba barabyaye abandi bafise kahise muri ico gikorwa usanga bazi gufungurira aba bana babo neza kurusha nta ngorane zindi zibaho ku mwana yavutse kumufungurira no kumurera na mbere iby'amaberebere byo murazikira n'umwana n'umuntu yagiye mu yaciye n'abahora bonse abuzukuru basiye kuronka baronka batagira abanyi amabere biraguma ameze cyo kimwe nta ngorane n'imwe
yego turafise kandi Daniel kuri undi murongo wa telefone Daniel Cards Dela uratwumva aga telefone kiwe ntigashoboye ko tumugaruka tumugumana ariko turabandanya dukomeze tumurondera hamabazi kibazo muganga yarafise muganga wacu no munsi ariko araduha inyishu ku bibazo dufise kuvyerekere kuronka umwana ku myaka yigeye imbere akaba ari Gabriel Nahayo Dr Gabriel Nahayo nawe akarangurira imirimo yiwe mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi muganga hari icyo umuntu yokwitwararika mu buto bwiwe kugira ngo naho uwo mwana zo muronka yaratevye ntibizogira ingaruka mbi nyinshi aba mu gufungura haba kungene yitwara kuko tuzi gufungura n'umubiri bijanirana buri gihe
ndetse navuga yuko umuntu yakwitwararika ibyo ingene azoronka n'ingene azoronka umwana mugabo umuntu abungabunga amagara yiwe muri rusange bijye babuza yo konona umubiri kunywa urumogi kunywa amatabi kunywa inzoga nyinshi usanga hariho ibintu bishobora konona umubiri bivuye ku migenzo bijyanye n'ibihimba byirondoka ugasanga hari umuntu ashobora kugira indwara z'igisebezi kurusha izindi ibyo nibyo bishobora konona irondoka iyo umuntu ageze mu bigero ahasigaye yitwara nk'uko yitwara abungabunga amagara yiwe nk'uko bisanzwe ageze kurondoka ntangorane nyuma nta kintu gitumba ibindi umuntu agira ngo ariko arategura irondoka kibaho
murakoze cyane kuri izo nyishu turase na Raymond ku yundi murongo wa telefone Raymond ikaze
yego
aho uherereye
yewe ndi Bujumbura
kabazo canke intengano
jewe karenga kabazo kuri izo zereke kuri izi zereke kurondoka n'amagara y'abantu ndabona hari igihe bishika iyo umuntu agiye kwibaruka agenda yateze hanyuma agiye yateze arengeje ko iminsi agahita bakamwakira bakoresheje bamugiriye sigariyenzi hanyuma haje igihe akaremba nabirabiye nk'akarorero ariwe umubanyi byashikiye hanyuma bimushikiye baramusubiza kwa muganga bibaza yuko ashobora kuba ari ibintu batizeyo. Barabye basanga ntabwo bashikijeyo, barahebye baramuvura mugabo ntizakirana, arataha muri aka gumaremba. Rero nagira mbaze ko byoshoboka nk'inyishyu cyangwa nk'umuti ashobora kuronka kugira ngo atore mitende kuko abandanya ababara cyane.
Femo, akabazo kawe tugashire mu bindi bibazo tutarimo uno munsi, ariko inyishyu umuganga yatanze ku bibazo bitandukanye nk'ibyo yasabye yuko mwitura muganga. Uzo kwitura muganga rero yegereye akwegereye ngira ngo na Dr. Gabriel Nahayo nawe nyine murashobora kumwitura akabakira, sivyo ga muganga?
Ewe cyane, ibyo iyo babiye bakamupima ubwa mbere niho bitoresha kuvuga yuko biba bitariho, hari aho usanga ibimenyetso biba bitaratunganuka neza, iyo subira kwa muganga bakamupima naho babona ingorane yariyo, n'ibyo bavuga yuko hari ibintu hari aho bishika kubera abantu bakora mu bitaro byo mu Burundi, mu bitaro si mu Burundi gusa, mbere ni mu bitaro bitandukanye, mugabo usanga n'umuntu akora ihutihuti bakora adakwiza ibikoresho, hari aho usanga hari ibintu bisigara mu nda birashika n'ahari isanganya birashika.
Yego, wumvise rero
mvuze ko aribyo byabaye, yogenda kwa muganga bakarondera ingorane aho iri kandi ndazi kubaza icyo
rero wumvise iyi nyishu ya muganga.
Yego,
urakoze ugira umunsi mwiza i Bujumbura.
Murakoze na
Mugisha ikaze na wewe.
Yego, murakoze.
Aherereye hamuduke ku ijambo.
Merere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Banyibutsa insanganyamatsiko mwamuriyo ko nari kwibuka neza.
Turava tugusaba kubandanya utwumviriza ku iradiyo kuko umwanya usa nk'uriko uratujana, ubundi turiko turavuga ku byerekeye kuronka umwana ku myaka iri imbere ku bapfasoni no kubashinga ntawe. Ubwira umunsi mwiza.
Yego,
ubwira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga, turiko turagaruka ku vyerekeye kuronka ikibondo, kwibaruka umwana ku myaka iri hejuru. Muganga yatubwiye yuko ahandi ubundi birinze biringa imyaka 40 umuntu ari umwigeme, iyo myaka ibiri ko iregera imbere bukebuke. Muganga yari akabazo nari navuze ko nza kubabaza ku vyerekeye ajya ivyajya magi babika, nk'abavyumvise batabimenyereye barashobora kubaza ati ayo magi abameze gute mu bisanzwe?
Amagi ni utuntu dutoyi umuntu adashobora kubona n'amaso, umugabo turaboneka. Baraheza tuba dukogwa n'umubiri w'umupfasoni, nituje umuntu umupfasoni akora ku kwezi ku kwezi, baraheza mbere yuko inda itabonetse agasheza mu businyanga. Utwo tuntu rero twebwe duhora ntubona, ntubona two mugabo urabona agasaho kazo niyo uri kurangira ukijya gipimo bita ecography uratubona. Iyo rero bagomba kudufata kenshi ntibabigira gutyo, baraheza bagaha imiti myinshi uwo mupfasoni kugira ngo ntakore kamwe akore twinshi, ugasanga yakoze dutatu tune dutanu, bagaheza rero bagashaba batwara agashinge urabona utuntu dushobora guca mu rushinge tuba rutuntu dutoye, barafata urushinge rero bakaruteramo muri nyagasaho tube tubona muri ecography, kuko nabo nyine baba bariko barakaraba muri ecography, barashobora bagateramo urushinge bagaca bakwega akujya bakwega umuti muri serenge. Bagaheza rero bagaca bagenda bagashyira bakoza bagakuramo ibitare utubuto bakabishyira ukwabyo, utubuto bakabishyira ukwabyo, bagaca bashyiramo ibintu by'amazi bitubungabungira ubuzima, hanyuma rero bagafundikira bagaca babika mu bubiko ahantu hatajya cyane, ko murazi ibihimba bijya by'ibice by'umubiri bito bito ubishyize ahantu hakanye cyane biguma kwa kuntu, n'imbuto z'umugabo barashobora kuzishyira ahantu hakanye cyane hakanye cyane zikamara nk'imyaka irenga 15 zikamaze kuzibona zirenze imyaka 15 upfa kuzikurayo ukazishyira ahantu zinasusurutse adushya zisubira kugenda nk'uko zari zimeze kuri iyo myaka 15 niko ndiko ziba zimeze.
Murakoze cyane rwose ku izo nsiguro. Ni ku byerekeye imbuto zibikwa muntu mbere y'uko umuntu avuga ati naho ndiko ndakura imbuto zanjye zizogume zifise itoto. Tose Aster nawe nyine ku murongo wa telefone. Aster ikaze.
Ikaze, murakoze, mwiriwe neza. Kuri Amerika
twaramutse kandi turaza no kwirigwa.
Anikisa hanyuma mbo ntisakabazo kamwe kuko murazi iradio ntivuga ikoringa rimwe turabakurikirana kuri internet n'ubuje akabari kirenga ndabaza kwibyo byimbo tavuze zishobora kubikwa mbe izo mbuto zera inyuma yo kubikwa zirashobora kugira akamaro zikavamo umwana akomesha hafi y'ibyangombwa akabazo na
akabazo yari yakisuye mu ntango yari yabidusiguye ariko kubera kudafite iradio reka akubwire
yego cyane ni nacyo gituma bazibika yaba ta mwana akomeye avamo ntibozibika bazibika kubera iyo bazikuye mu bubikuro bazikuye mu bubiko bakazibikura barashobora kuzikoresha zikava mu mwana akomeye neza
ugira umunsi mwiza
ndasobanukiwe ariko amakirenga mbe kugira dushobore kuvamo wa mwana bazifuza nka wa mugabo nyine nanjye baziha umukenyezi bazikeneye
Boya biva kumbuti zari mbuto z'umugabo barashobora kuziha umuntu umufasha nazikeneye bakazimutera hanyuma zigaheza zigakora ibyo birashoboka iyo naho ari umufasha nawe nyine adakeneye ko zirukuzironka muri ubwo buryo barashobora kuzikoresha hanze bakazisukiranya ziri mu kantu kameze n'akabakure bakazishyira hamwe bagashe bakora umwana bakagukorera hanze hajya tugatangwe gukura amasaha ya mbere ndabwira nko masaha 28 cyangwa 36 bagashaka bafata ako kana gatoyi cyane nako nyine kaba kaboneka bakagashyira mu gitereko cy'umufasoni agaheza akagakura nka kugira izindi bazi zikura niko babigira
Esther wasobanukiyo
nabisobanukiwe ariko utubako tuguma ari twirisho kiganiro ku buryo mwoshwange byo ari byiza kuko n'ahandi nkumara amakenga nubwo biruka
reka tuzokwikore kuri muganga Gabriel tongere tumutumire ku byerekeye ivyo vy'imbuto zibikwa ari vyo vyonyene tuyaga kurakoze cane Eko, muganga Gabriel nahaye turiko turasa nk'abasozera ikiganiro cacu mwatubwiye ibitari bibike kuvyerekeye haba kuronka umwana ku myaka itaragera haba kuba muronka ku myaka yegeye imbere muri make akajambo mwotekerera abatwumviriza naka
Eko, kintu umuntu yovuga ni uko bishoboka kuko ntibyama bishoboka kandi nta ubigira bishaka ni uko umwana yoboneka hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40 kubera urenganye ngaho ari ingorane zikunda kuboneka ubusanzwe imbanyi rero muri iyo myaka iri itari muri iyo abazi yuko azokenera muganga kurusha no kuvuga yuko yibanda kwa muganga kuko kandi muganga agumamuha amasango gusumba uwundi kubera usanga akenshi bagira ingorane kurusha
hanyuma kuba ari bamaze gushika muri iyo myaka naho bavuga bati tuzobigenze gute umwana yaranse kuba namuronka bakabakomeza bitura muganga kuko ariho nabatubajije bati none umuntu yoza kumenya gute yuko vyanse kubera imyaka canke afite ikindi kibazo gisanzwe
yego baraza kwa muganga tugeze tugapima
yego
n'abatara kwiga iyo myaka ari aho bijya mu ingorane umuntu agaheza akaraba iyo ngorane mahiri ingorane nyinshi usanga zishobora kuzitorera umuti nizo tudatorera umuti naho hariho bamwe bamwe duhora turumika mu bihugu byo hanze bashobora gukoresha ubwo buhinga twariko tudasigura kuko ubwo buhinga natwebwe tuba tuzi nyine gukora ariko ntituba dushobora kubukora kubera ibikoresho cyangwa kubera kubura abantu mukorana
murakoze cyane gose muganga Gabriel nahaye kuri kino kiganiro mwahaye ijwi rya Amerika tukibutsa yuko musanzwe murangurira imirimo yanyu muri Clinique César iherereye mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mwanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira muhimba zirondoka no gukurikirana abakenyezi bibungenze ijwi rya Amerika ni rya barondera kugira ngo musubire muduhe umuco ku bibazo bitandukanye by'abakunzi bacu muzotwitaba
murakoze cyane murakoze tuzobitaba cyane kubera namwebe muri ko kuzacu
yego murakoze turashimiye namwe nshuti bakunzi mariko murakurikirana kino kiganiro muri sanga cuno munsi mushobora kongera gusubira kumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe narinde meseje muri sanga ino munsi ndayifurize kubandanya muranigwa mu byo murimo byose ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda biraza gukomeza mukanya isa se mugumize ko imirongo ya FM kwa twumva muri FM mu Rwanda batwumva ku mirongo ya Shortwave mu Burundi nuko nyene abatwumva muri kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com namwebwe mubandanye mugihegwa na programme y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yabaye isubizo cyacu
majambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye ikimbizo cyacu.
Abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.